Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Eddie Claude nini na hazwe.
Sangwa ikaze nshuti bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe kaze mu makuru yo kuri rino gerekerezo cya 13 gitugu tumwaka w'2022 ayo twabateguriye hagizwe n'ingingo nkuru nkuru uzikurikira Abarundi bibutse kuri uyu wa kane imyaka 61 iheze umuganwa Rudoviko kwa Gasore yishwe Musenyeri Gervais Manshimi yubusa asaba bategetsi b'igihugu gushira imbere iragi rya kwa Gasore mu kunywanisha Abarundi muraza kubyumva muri ano makuru Kuri uyu wa kane kandi turibuka imyaka 7 irangiye umuryango wose w'umenyesha makuru Christophe Nkezabahizi Uganda guwe unyamaswa umuryango wagiriza bamwe mu bakozi b'iperereza ko aribo bakoze ako kabikabishe ubitukikije naho amafaranga arenga miliyoni 30 y'amadolari y'abanyamerika niyo igisagara cha Bujumbura gihomba kuri mwaka bivuye kwihindagurika gibihe gimonogoje aya nayandi mukanya isase sangwikaze
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe Ni kuri wezi tatu, akaburungu, Inzamba, akaburungu, org.
Sasuye kuwa mutanda waha ikaze, murano makuru, yokuru, wachumi na gata tugitugutu, hari kuitari kingiyi, ya chumi na gata tugitugutu, giumbe kingi umajana chenda na milongi tanda tu, narime, itariki ya chumi na gata tugitugutu, umakobimbi na milongi minakabiri, hara hezerero imyaka 63 unume umugano wa Rudoviko kwa Gasore aganda guwe abarundi kuri yo tariki bakaba bamamwibuka miragi yasigiye abarundi hari ijambo giwe ryavuze mu mwaka w'1961 risa nuko ridasaza aho hari gihe umugambwe ipona watsinda amatora ya mbere abereye mu Burundi ico gihe yavuze ko insinzi ari y'abarundi bose kandi utsinze atwarira bose kuneza Ya bose dusubire twumvirize umuganwa Rudoviko wa Gasore.
Uyu munsi iprona yatsinze itsinda kuko mwabishatse mbere igiye gushinga leta y'u Burundi. Ariko rero muri iryo tora uwatsinze n'uwatsinzwe n'abarundi basa basangiye intara bakagira umwami umwe. Naho nyene badasangiye umugambwe u Burundi burabakeneye bose. Nico gituma inshuti zanje insinzi y'uyu munsi atari insinzi y'umugambwe. Uyu munsi hatsinze amahoro hatsinze iteka n'itekane ry'u Burundi kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagira n'itekane ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere igitsinze uyu munsi kandi ni demokrasi y'ukuri demokrasi nk'uko abarundi bayumva kandi bayifuza namwe murazi ko icyo abarundi bifuza ari ubutungane bw'ukuri
Uwo akaba ari umuganwa Rudoviko rwa Gasore yaharaniye intahe y'ukwikukira mu Burundi kuri umunsi mu nkuka y'imisa yabereye kuri Cathedrale Regina Mundi Musenyeri Gervais Nshimiyubusa yasavye abategetsi b'igihugu gukurikiza iragi rya rwa Gasore we yashira imbere ubumwe bw'abarundi abasaba kuvavanura n'amacakubiri yaranzwe mu Burundi muri kahise no gushira imbere ibikogwa tega matwi Musenyeri Gervais Nshimiyubusa
iyo turiko turiyumvira abandi bo muri kahise murabizi biratworohera kubona ibi bakoze mbere no kubacira urubanza rubereye kuko tutatubona yuko bameje kandi by'ukuri barameje ariko none twibaze Mukaho ni jambo ry'Imana rimerizwa kudushikana. Twibaze. None uko kubona ibi byabaye muri kahise, ubwo biradufasha kutabankaho. Ubwo Yesu yoza asanga turi mu byo turimo, niyo hava tubwira ati namwe mumeze nkabo mu gihe cya kwa Gasore. Ubu nta basaza ba kwa Gasore mungure tuba tubanganya dutoteza cyangwa tudatahura mu ngambi yabo dukumira mungure mbere turongera no kwikiza kandi ibyo byose tukabigira twibwira ngo no gukura ibyacu mu kayira kugira ngo turengane nuko bagasore n'abandi baba bameze neza ntibarondera kurira nk'abandi mbege. Wa gasore ntiyari umuntu yagenda ngo agiye aratanga ibintu hirya no hino, yagenda agomba gucisha ubwenge abantu. Nimuje hamwe, murafise amaboko, Imana yarabahaye ubwenge, murafise naho mukorera ibyo mubwiza gukora. Nimuje hamwe mwebwe nyene mubyirondere, kuko iyo mwirondereye ikintu n'ukurikira guhimbara kuruta ibinganizi bashobora kuguha, kuko iyo baguhaye ibintego n'ikintu urashinga ukakinguruka. Mugabo harahava akajya w'agatima ati ndoneje ko mbagije muri ubu buzima. Rero rwagasore kutyo yaca arondera guha iteka, kumva abantu kuko bafise iteka muri bo, kuko bashobora kwirondera ibibatunga.
Iragiye umuganwa Rudoviko wa gasore yasigiye Uburundi ntigigeze rikurikizwa n'intwaro zose gushika n'ubu. Ivyo bivugwa na bamwe mu mpunzi z'abarundi zaganiriye na Radio Inzamba kuri uyu munsi hibukwa imyaka 61 n'umwe umuganwa Rudoviko wa gasore agandaguwe. Izo mpunzi zivuga ko abarundi babayeho mu mabi menshi bakoregwa n'ubutegetsi butandukanye. Kurikira abarundi b'impunzi
iragi rya gwagasore ntigigeze rikurikizwa kubera ko murabona ko mu gihugu cy'u Burundi haguma hari ubwicanyi bukogwa n'inzego z'igihugu, abantu baguma bahunga, abandi bagakubitwa, abandi bakambugwa ibyabo, ibintu no kunyonora amatungo y'igihugu, ibintu byo gukumirana cyane cyane mu nzego z'igihugu, ibintu by'amacakubiri afatiye ku migambwe kamwe na wa mama. Ibyo byose bitandukanye n'intumbero ya politike gwagasore yari afise. Ni ukuvuga muri make ntaragi rya gwagasore ryakurikijwe.
Urupfu rwa gwagasore intwari ntibagiranwa igihugu cacu rwasize Uburundi bwacu mu kaga. Yagiye asigiye abarundi twabaye tutarishizaho. Ego buri mwaka itariki yo kuwa 13 gitugutu turamwibuka, ariko ku bwanje benshi na cyane cyane abarongozi b'intwaro bamwibuka ku karimi gusa, kuko ibyo bakoze nabo ibyo bakora birushanye cyane n'iragiye dusigiye. Bagasore yaturaze ubumwe ibikorwa guharanira amajambere, ariko araba ingene igihugu kimeze. Barundikazi muze twe kubitagashe atara igihugu cacu kirabiye kagiye amazima yongo.
Igihugu cy'u Burundi murabonana n'ubu harimo ubwicanyi butagira uko buvugwa bukorwa n'inzego z'igihugu. Abantu barangazwa bagahunga, baguma bahunga kuva kiriya gihe gushikana n'ubu bantu baguma bahunga, abandi bafungirwa ubusa, abandi bakubitwa. Bamwe gwagasore yita ngo abasuma n'abambuzi n'ihimbiri, nibyo biri mu gihugu ibyo nabyo gwagasore mu ntumbero ziwe sibyo yashaka.
Hadyo Inzamba gateka kawe mu gisata cy'agateka kazi na muntu imyaka indwi nayo irarumanye. Christophe Nkeza Bahizi yakorera radio y'igihugu na televiziyo mu gisata cyo gufata amasanamu agandaguwe hamwe n'umuryango wiwe wose. Mwa mugandaguye harimo bamwe mu bakozi biperereza nk'uko bishikirizwa n'ababegereye umuryango, abamenyesha ko kugeza ubu ataca ubutungane burakora, bagasaba umukuru w'igihugu kugira amatohoza akwiye kubijanye n'ubwo rupfu. Idonido na Karine Dusabe.
Hari ku munsi wa kabiri igenekezo ya 13 gitugutu umwaka w'2015, aho Christophe Nkezabahizi umutambukanyi wiwe abana be babiri na mubyara we bagandagurwa bunyamaswa n'abapolisi babasanze mu nzu babamwe ari mu Ngagara muri kati ya gatatu. Jean-Marie Hezimana umwe mu bo mu muryango wa muhisi haracibuka idonido uko byagenze.
Bagandaguye bunyamaswa bishwe nk'abamenja hari tariki 13 kwezi kw'icumi umwaka w'2015, hari igihe cy'isomunani z'umuhingamo izuba riva. Ababa mu Ngagara mu ikarisi ya gatatu uwo munsi ntibazowibagira, barabonye abakoze ako kabi karishi. Harimo abo mu iperereza, igipolisi gisanzwe, igipolisi kijejwe gukingira inzego n'abasirikare.
Jean Marie Hezimana agasaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye gufasha kugira ako rw'amatohoza ababiciye ababo bagafatwa bagahanwa.
Icyo gihe cyose ubutungane bw'u Burundi nta kintu na kimwe bwigeze bukora ngo bwerekane abakoze iryo shano atari inkinamico. Uno munsi mu muryango kwa Christophe icyo dusaba ntitugira tubisaba ubutungane muri rusange, tugira dutumbereze ubu butumwa ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Turamusabye yuko yofata ubutungane ajejwe, kuko ni we mucamanza kizigenza, abusabe kugira amatohoza kugira hamenyekane abagandaguye Christophe n'umujyango wiwe wose abo bantu baheze bahanwe hakurikijwe amategeko nitumusabye amananiza mugivyo bitokogwa tuzofata yuko ubutungane bwo Burundi umukuru w'igihugu bariko bakingira ikibaba abo bantu bagandaguye Christophe Nkezabahizi n'umujyango wiwe wose
amashirahamwe yamenyesha makuru n'abaharanira agate akazi na muntu haye mu gihugu na mu mahanga yaneguye iryo bara arasaba amatohoza ariko ntakirakogwa kugeza ubu
mugenzi wacu Karine dusabe arakenuye mukanya amakuru tewandaniriza mu gisata cy'umutekano
inzamba
hari umugabo afungiwe ku kirindiro cy'igipolisi ku mutumba buheka ni muri zone ya Kazira bageni muri komine ya Nyanzarake mu ntara ya Makamba Sayumwe Josaphat yahagaritswe ku munsi wa gatatu yitwariwe nuwo bubakanye amwagiriza ko akoresha amangetengete ivyo vyabaye inyuma yaho umwana wo mujyango yitabiye imana uwo mukenyezi akavuga ko ugo rupfu rwandurutse kuri ayo mangetengete y'umugabo wiwe muri yo komine nyene ku mutumba Kiderege umudandaza azwi ku izina rya Nzoyikorera Egide yaraye yitavye imana ahuye n'isanganya aho yahitanywe n'ipikipiki mu gihe yarapakiye amabido menshi y'amavuta agiye ku isoko rya Muyange iri muri yo komine nyene ikizira ikaba cyaciye kijanwa mu buruhukiro bw'ibitaro i Nyanzarake abanyagihugu bakavuga ko gupakira ibirenze ku mapikipiki n'amakinga bitera impanuka nyinshi muri ako karere hadiyo inzamba mu gisata c'indero naho abana babigeme bagera ku 16 batayishure kubera gutwara inda z'ishushu mu ntara ya Muyinga mu mwaka w'ishure uheze ngo ni kimenyetso cy'uko indero y'abana babigeme ititaweho mu mashure shingiro muri iyo ntara ibyo bisigurwa na Eulali Nibizi umwe mu bitaho indero mu mashure y'intango ari mu mashirahamwe adaranira ibibanza bya politike nyuma yaho urwego rujejwe indero mu ntara ya Muyinga rutangaje ko ico gitigiri giteye ubwoba Eulali Nibizi niko abibona avuga kandi ko ingaruka ari mbi cyane mu buzima bw'abo bana yaba abatwaye izonda z'indaro canke abo bagiye kuzokwibaruka bose ngo bafise amahigwe make muri kazoza kabo kajanye no kwiga amashure kurikira erari nibizi
ibitigiri biteye ubwoba ibitigiri byerekana yuko iyo ntara ibangamiwe no guhohotera abigeme abana babigeme badakingiwe bikwiye mu gukingirwa no kuvuga kwigishwa hakirikare ibyerekeye ubuzima n'ivy'amagara ajanye no kurondoka kumbure ugasanga n'abariko baratuma izo ndazibaho ari abantu bakuze canke abo bigana canke n'abarezi babo canke abantu bafise ubutegetsi rero ni bitigiri bibabaje cane kuko inkurikizi yavyo ni mbi cane aho dufise abana 96 ku mwaka bahagaritse ishuri bafise abana 96 bafise amahigwe make y'ukwiga no kuronka n'indero runo kuko abana bahagaritse ishuri uravye mu gihugu ngene hameze barashobora guhagarika ishuri kugira barindire kwibaruka hama kugira barindire kurera abana hama kugira barondere icyo bagaburira abo bana ko bamwe bamusanga bari no mu miryango itishoboye ntibaronke basigira uwo mwana kugira ngo bagende ku ishuri urumva amahigwe yabo y'ukwiga bahagaze ico kogwa jewe impanuro notanga nuko aho mu buyobozi bw'indero bufata ico kibazo nkama bagafatanya n'abajejwe intwaro bakaremesha ibiganiro ku mashure hanyuma bagafasha ubwa mbere kwabo bana bavuye mu ishure imiryango yobitaho no mu ntwaro bobitaho kugira ntibacike ibicibwa babihanize babereke intambamyi bagiyemo umugabo babafashe gusubira kubivamo basubire kugira ubuzima bushasha
hadyo inzamba mu nkuru iciye ku masonga kandi hari abagabo babiri bava muri komine ya Mutaho y'intara ya Gitega bafashwe kuri uwa kane n'igipolisi mu gisagara ca Ngozi Evode n'Indamutsana Isaac Nduwimana bagezwa ko babiba amatelefone y'abantu iyo bawuhibiriye kandi bakoresheje amapikipiki mu gihe bafatwa bari mu nzu ya Kiringenzi aho nyene mu gisagara ca Ngozi igipolisi ikaba cabasanganya telefone zitanu zo mu bwoko bwa smartphone ikarata sime 12 z'umuhora wo gutuma tumanako amakuru wa Remitel ni karata simu zitatu z'umuhora wa iConnect leo ni karata simu imwe y'umuhora wa Onamobe abagabo bakaba basanze mu gasho abandi babiri baheruka gufatwa bivye telefone zitatu mu gihe nabo nyene bakoze ico caha bari ku ipikipiki kubera igurirana y'ubwo busuma mu ntara ya Ngozi ishirahamwe ry'abagendesha amapikipiki atwara abantu n'ibintu rikaba giyamiriza ubwo busuma bakavuga ko butukisha abatunzwe n'uwo mwuga bagasaba ko ababikora bofatwa bagahanwa maze bagatuzwa makuru avugwa mu gisagara cha Bujumbura naho igico gisagara gihomba amafaranga yababa imiliyoni 33 z'amadolari y'abanyamerika kumwaka bivuye kungaruka zihindagurika gibihe nayo amakomine agera ku 50 niyo abangamiwe gusumba ayandi nizo ngaruka bidashikirijwe n'umunyamabanga ntayigayezwa mu shikiranganje bw'umutekano André Ndayambaje mu gihe hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wo kurwanya ibiza umunsi uhimbazwa ku 13 gitugutu uko umwaka utashe kurikira André Ndayambaje
ikarata y'amangenge atandukanye mu Burundi irerekana neza ko igisagara cha Bujumbura gihomba buri mwaka hafi miliyoni 33 z'amadolari y'abanyamerika kubera ingaruka mbi zihindagurika ry'ibihe muri uyu mwaka w'2022 bikaba rishimikiye kuri kicivugo imburi inkingi yo guhangana n'ibiza n'isibe kubw'iterambere rusange imigambi yo kwitegurira guhangana n'ibiza n'isibe ku rwego rw'igihugu ubwego rw'intara n'urwo makomine ikarata y'amangenge atandukanye yashize habona amakomine 50 abangamiwe n'ibiza kuruta yandi n'uruhombo rubiturukako ikigo c'igihugu kijeje gutanga ubutabazi bwihuta mu bihe bigoye n'ibindi
wakaba yari André Ndayambaje umunyamabanga ntayigayezwa mu bushikiranganje bw'umutekano Nano rero duce dusozerera ano makuru twabateguriye shimire mwebwe mwese mwaduteze yompi bagenzi banje bafashije kuyategura sinorangiza ntabashimiye Edicode Naje nariko ndabashikiriza aba ndabasezeye naho butaha.